mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda turi ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti turi kumwe ne Eugenie Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Hano muri studio ya gatanu i Washington DC ndi kumwe na mugenzi wanjye
Fidel Niyongabo nanje ndabahaye ikaze muri ibi biganiro.
Mugamwesika na ipona uzoja matora. Yos, ya gili mwasiwa kuhye shango, alamugamwesika na ipona, waba a nawa. Numugamwesika na ipona, umwe, walazi kuna kwa kasore, ushobora kuwa unomusi, uri muriwo, ejo, nuri muriwo, nukwa wabahi semu kuja, mwisha amwe, itwa amizero.
Uyo ni Gaston Sindimo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ku matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nyuma yaho Charles Nditije arongo igisata cya Corona itemewe n'amategeko mu Burundi atereye akamo abari inyuma yiwe kabasaba kutitaba ayo matora.
Muri Mauritania abakandida batandatu baraye basoje ibikorwa byo kwiyamamariza itora rya perezida mu murwa mukuru Nouakchott.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari iteguriye kugira ibitero mu bibanza bitatu muri Iran, ibyo mu kwishyura ku ngingo ya Iran yo gukora indege itagira umudereva ya Amerika hejuru y'ikigobe cya Hormuz.
Abanyakameruni bunamiye abasirikare 17 n'abasivili 8 biciwe i Darak mu cyumweru gishize bishwe n'abarwanyi ba Boko Haram hafi y'umupaka n'igihugu cya Nigeria.
Leta y'igihugu cya Tanzania ifatiye mu gahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba yagabishije abanyamerika kurukuru ko iterabwoba bishobora kuba umwanya wari wose mu gice cya Masaki umugwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam.
Ayo makuru turaza kubagezaho rero mu kanya.
Yego. Itonito ry'amakuru yo hirya no hino tubabikiye muri aka kanya. Ngaha muri Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yiteguriye kugira ibitero mu bibanza bitatu mu gihugu cya Iran, ivyo mu kwishura ku ngingo ya Iran yo gukorora indege itagira umudereva ya Amerika hejuru y'ikigobe cya Hormuz. Yamarango ivyo bitero ntibyabaye, byahagaritswe ku munota wa nyuma kugira ntibihitane ubuzima bw'abanya Iran. Iyo nkuru yatangajwe ku mbuga ngurukana bumenyi na President Donald Trump no musiko wa gatanu. Ivyatangajwe na President Trump vyakurikiye amakuru yatangajwe bwa mbere n'ikinyamakuru The New York Times. Cyo kinyamakuru cyatangaje ko President Trump yari yarekuriye mu ntango ivyo bitero mu bibanza bimwe bimwe byo muri Iran, mu nyuma yaho arisubira ko muri ico gihe itororokanizo ry'amakuru ry'abongereza Reuters ryatangaje ko leta ya Iran yaritangarije ko yari yaronse ubutumwa bwa President Trump abucishije ku gihugu cya Oman mu ijoro rya shiri no musiko wa gatanu. Ubwo butumwa bwagabisha igitero gishobora kuba umwanya wari wo wose kuri Iran. Indege ijejwe gusuma urusaku itagira umudereva ya Amerika yari hejuru y'ikigobe cya Hormuz igihe yaraswa na misile y'igihugu cya Iran, ikintu President Trump yavuze ko ari kosa rikomeye cyane. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Iran Javad Zarif yarashigikiye ingingo y'igihugu ciwe. Abategetsi ba Iran bavuga ko iyo ndege itagira umudereva yari hejuru y'ubutaka bw'ico gihugu. Yamari biro bikuru vy'igisirikare ca Amerika kigwanira mu kirere bavuga ko ivyatangajwe n'abategetsi ba Iran bitagira ishingiro.
Tugiye muri Kameruni haho bunamiye abasirikare 17 na abasivili 8 biciwe i Darak mu cyumweru gishize bishwe n'abarwanyi ba Boko Haram hafi y'umupaka n'igihugu cya Nigeria. Cyakora si buri wese wemera ibikorwa by'igisirikare cya leta gihanganye na Boko Haram cyangwa ingabo zabitandukanije muri Kameruni, abo mu ntara zivugwamo ururimi rw'icyongereza. Bamwe batekereza ko abasirikare bakomeye ku bumwe bw'igihugu, abandi bakabashinja ibyaha by'urugomo rushingiye urwango birimo ubwicanyi no gutwikira abasivili. Guverinoma ya Kameruni yishimiye igisirikare cyayo mu kubungabunga leta inzego za leta kandi kikanarengera igihugu gihangana na Boko Haram n'ingabo zabitandukanije majyaruguru no mu majyepfo hashyira uburengerazuba bw'igihugu. Cyakora bamwe mu banyakameruni bavuga ko ingabo zakoze iyicarubozo abahungiye mu bice byegereye umurwa mukuru wa Yaounde. Bavuga ko abasirikare ba leta bateye umudugudu bagatwika amazu atari munsi ya mirongo itatu harimo n'ayabo bahunze. Guverinoma ya Cameroon iyo irabihakana ikavuga ko abasirikare bayo ari abanyamwuga. Yamaganira guko gutwika ingo ndetse n'impfu z'abantu icyenda kubarwanye bitandukanyije. Ariko umwe muri abo baturage bahunze asanga ababikoze ari abasirikare kubera ngo bakoresheje imodoka zikomeye za gisirikare abo barwanye badafite.
Mwana nyakumviriza makuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Leta y'igihugu cya Tanzania yifatiye mu gahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba yagabishije Abanyamerika kurukuru kuko ibitero by'iterabwoba bishobora kuba umwanya wari wose mu gisagara mu gice cya Masaki cy'umurwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam kigenderwa cyane n'abanyamahanga. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'igihugu cya Tanzania bwatangaje ku munsi wa kane ko iyo ngingo ya Amerika yatumye bamwe mu banyagihugu batekerwa n'ubwoba bwinshi. Kibukije Amerika akamaro ko kubahiriza uburyo bukoreshwa mu migenderanire hagati y'ibihugu. Umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Tanzania Faraji Nyepe yaravuganye n'icyegera cyose kwira Amerika by'agateganyo Janine Young. Ku munsi wa gatatu Amerika yaremeye ko ambasade yayo atavyemezo bifadika ifise byo ko hashobora kuba ibitero by'iterabwoba ku mugwa mukuru w'ubudandaji w'igihugu cya Tanzania Dar es Salaam. Yamara iragabishije abanyagihugu bayo kwirinda kuja mu bibanza birimo abantu benshi no kuba amagabo mu gice cya Masaki. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntirishura ku mugaragaro ibitero by'umugwi w'iterabwoba Al-Qaeda mu kuri ambasade za Amerika muri Tanzania na Kenya mu mwaka w'1998 byahitanye abantu barenga amajana 250.
Muri Mauritania abakandida batandatu baraye basoje ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya wa perezida mu murwa mukuru Nouakchott. Ku nshuro ya mbere kuva mu mwaka 2008 perezida Mohamed Ould Abdel Aziz ntari mu bakandida. Ibyo biraha ingufu abazatora kubera amaraso mashya bitezeho impinduka. Mu bakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi harimo Sid Mohamed Ould Boubacar wo mu ishyaka Tawassul rifite abayoboke benshi mu gihugu. Boubacar yabaye minisitiri w'intebe mu 2005 kugeza mu 2007. Nubwo ari umunyapolitiki mu babifitemo uburambe ugeranije n'abandi bakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi, Boubacar yamamaje ashyira imbere impinduka. Yanavuze ko gutora ku mukandida w'umwishyaka riri ku buyobozi nta ngaruka byagira ku mpinduka igihugu gikeneye. Undi mukandida utavuga rumwe n'ubutegetsi wagaragaye cyane ni Biram Dar Abeid wiyamamaje nk'umukandida wigenga yashyize imbere kurwanya ubucakara. Mauritania iza ku mwanya wa kabiri mu bihugu byamunzwe n'ubucakara bwo mu bihe bishya ku isi. Ni ikibazo Abidi yarwanyije mu kazi ke hanze ya politiki. Bamwe rero mu biteguye gutora ejo kwa gatandatu bafite icyizere ko abakandida bazagwa miswi bikazatuma haba icyiciro cya kabiri cy'itora ku itariki ya gatandatu y'ukwezi gutaha kwa karindwi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru tuyakomereje muri Algeria aho abanyagihugu amagana uyu munsi kwa gatanu bateraniye mu myigaragambyo mu murwa mukuru w'igihugu nubwo bari batawe muri yombi mu biterane bakoraga buri cyumweru kuva tariki 2 ukwezi kwa kane ubwo perezida Abdelaziz Bouteflika wayoboye igihugu igihe kirekire yasezeraga kuri uwo mwanya. Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP avuga ko abigaragambyaga basakuzaga bavuga bati oya ku kintu gishingiye ku karere twese turabavandimwe. Mbere polisi yari yataye muri yombi ababarirwa muri mirongo mu bigaragambyaga by'umwihariko abo mu bwoko bw'aba Beber hafi y'ibiro bikuru by'iposita mu murwa mukuru Alger. Aho niho hatangiriye imyigaragambyo mu kwezi kwa kabiri. Abari bafunzwe bose bagiye batabwa muri yombi mu myigaragambyo yo kwa gatanu yabanje kuva Bouteflika avuye ku butegetsi. Bose barekuwe mbere y'uko umunsi uhumuza. Abanyarigeria bakunze gukora imyigaragambyo yahuje imbaga y'abantu kuva Bouteflika atangaje umugambi wo gushaka manda ya gatanu. Uwo muyobozi yageze aho asezera ku mirimo biturutse ku gitsure cy'impande zose.
Muri ko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Burundi aho Karoli Nditije ayoboye umugambwe iprona utemewe na leta y'u Burundi avuga ko ashigikiye uwo wese yoba afise umugambi ukongera guhuza abanywanyi b'uwo mugambwe bimaze kugaragara ko nta kindi kiyishije inyuma ariko akemeza ko umugambwe ahagarariye udashobora kuja mu matora yemirije ni inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana
Mwitangazo ryasohowe kuri no wa kane igerekezo rya 20 ukwezi kwa gatandatu na Karoli Nditije arongoye umugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi bw'i Burundi amenyesha ko afise amakuru kwishyira hamwe initiative et changement ririko rirarondera abagize uwo mugambwe kugira abagize iprona batandukanye biyunge Karoli Nditije amenyesha ko icyo cyumviro cyo kujya hamwe ariyo ntumbero yabo ngo ni nayo yari ntumbero yagwagasore gusubiza hamwe ngo vyotoma iprona isubira guharanira ubumwe bw'abarundi n'umutekano mu gihugu Karoli Nditije amenyesha muri iyo tangazo ko naho icyo cyumviro cyari cyiza kirimwo imitego abadasigana bategerezwa kumenya amenyesha ko ushaka guhuza impande za iprona ari intumwa ya Gaston Sindimwo icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu na wakaba igikoresho cy'umugambwe CNDD FDD Karoli Nditije amenyesha ko uwo mugambi uteye amakenga narijya Gaston Sindimwo ari umwe bari kubasambura iprona bongera bayisahura n'amatungo yayo afadikanije na Abel Gashatsi arongoye iprona yemewe na leta muri iyo tangazo Karoli Nditije amenyesha ko atumva igituma uno munsi hoba hari uwo mugambi wo gusubiza hamwe mu gihe Evariste Ngayimpenda yagerageje kwegera Sindimwo na Gashatsi bakarahira kuko bibaza ko bashobora gutakaza ibibanza amatora yo mwaka 2020 muri iyo tangazo Karoli Nditije amenyesha yuko iprona yiyunze yoja mu matora nkuko Frodebu CNL n'indi migambwe ivuga ko idacuzitse na leta yamaze kuvuga ko izo yajamwo yoba ari intsinzi ikomeye kuri leta ishaka kwerekana ko amatora y'2020 azoba ahuriyemwo bose Karoli Nditije ati n'uruhendo aravye ibiri mu bwirizwa nshingiro ryo mwaka 2018 ahubwo agasaba indongozi za iprona kutagwa muri uwo mutego ariko akamenyesha ko ashigikiye ico cyose kinywanisha abadasigana mu ntumbero yo kunagura amasezerano ya Arusha nibwirizwa nshingiro ryo mwaka 2015 kwitabira amatora yo mu 2020 ashingiye ku ibwirizwa nshingiro rishasha Nditije abona ko koba ari kwishyira akagozi mu izosi no guhemukira Abarundi asaba indongozi za iprona kongereza inguvu n'ishaka abadasigana bakiyamiriza bivuye inyuma ayo matora y'inkinamico atakindagamije atari gusubira gukwegera Burundi mu manga Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Urakoze Desire tukivuga kandi kuri inkuru mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo avuga ko ata wundi mugambwe iprona ubaho kandi kuyo mugambwe uzokwitaba amatora mu mwaka w'2020
ubwambere no rubanza kumenyesha yuko uyo muntu atakiri mu mugambo udasigana iprona murazi ko yitoje mu gwi witwa Amizero y'Abarundi uyo yahubishije abadasigana kuja gutora mu mugambo udasigana iprona niyo sura kwita umudasigana icyo ni cyambere dushaka kumvisha abarundi n'amakungu ko abo bantu se guhenda ko arabadasigana cyaka bi nuko avuga yuko twebwe dukorana n'umugambo uri ku butegetsi ewe nibaza yuko yakoranye n'umugambo uri ku butegetsi kuva vuka gushika mu 2012 sinuvuga yuko rero umuntu atukora n'umugambo uri ku butegetsi sinzi ko yoba arinde kuko utsinze niwe tuyoboka kaneje uzotsinda niwe tuzoyoboka uwo twatumizwe ntawe twamwandikiye ikete ko twatumye na gacaka kanaka umuntu wese afise uko avyumvira kandi uno munsi kwebwe nta kibazo dufise mu gamasika na iprona turagaze neza cyane rwose gusumba iyindi myaka yose yabaye
Charles Nditije avuga kandi ko mwebwe muri mu bantu basambura umugambwe iprona ayo majambo yo muyavuga kuri
twebwe nta nakimwe tumwishura ko kuko uyo nacho ahenda badasigana ubwambere yabatwaye mu mizero nabagumize mu mizero twebwe hazoza ushaka kinuko twebwe twamitubaka kandi abadasigana bonye ni bucabona kandi nasaje kigongo kubona nagize amahigwe mabi yo gutora umukuru mugambwe nk'uyo kandi ivyo nayo sabe kigongo badasigana kuko uyo ninjira mushizeho kugira abumukuru mugambwe mugadusanga twari henze kandi mu buzima kwihenda birashika
umugambwe w'abadasigana ipona wemewe na leta uri mu nzego za leta ikauri muri leta y'Burundi uzoja mu matora y'umuhimbiri na 2020
na mugambwe w'abadasigana ipona wundi uriho atari umugambwe nyene wonyene nico gituma no kuja matora atawundi mugambwe tuzogenda twihetseko kirese uzodushima akishima kufatanya natwe yo tuzogenda tujanye mugambwe w'abadasigana ipona uzoja matora yose yagira umuntu asiba kuhesha ngo hari umugambwe w'abadasigana ipona waba anaba n'umugambwe w'abadasigana ipona umwe warazigana kwa gasore ushobora kuba uno munsi uri muri wo ejo n'uburi muri wo nkuko abo bahisemo kuja mu ishyirahamwe yitwa Amizero turasaba yuko nibagira amahirwe yo kuronka amahirwe yo kwambura uwo mwambaro bazosaba abaronka umugambwe w'abadasigana ipona uno munsi.
Charles Litije aravuga kandi ko kuja matora yo muhimbu 2020 ari ukwishira kagozi mu izosi avuga kubera ibwirizwa shingiro ridatomoye muri iki gihe ririmo ibintu byinshi byotuma avuga ko mu gihe umugambwe pronoja mu matora uwo bawishize kagozi mu izosi mwebwe ibyo ni mu bitinyo
twebwe nishobora kwahura abarundi muri iyo nzira mbi twebwe tuje amatora kandi nitumubwiye ngo atubwire tujeyo cyangwa tuduhitujeyo we arafise uko yagiye mu matora mu 2015 titukeneye yuko asubira guhenda abantu yarahenze abantu benshi sinzi no kora ku nguvu abantu mugabo mbega afise bande abwira nga ari mu Bubiligi arababwira ntangorane mugabo twebwe tuje amatora ukuri kwamye kuko ureka gutora mugabo ntureka gutwaga twebwe rero tuje gutora kugira ngo dutwagwe nabo twatore
icyumviro cyanke umugambi wo gushaha hamwe abadasigana b'umugambwe kigeze he
icyo no kubwira nuko umukuru w'umugambi w'Afrika Nepona Gashatsi Abel ari umugambi yafashe kuva akiba umukuru w'umugambi w'Afrika Nepona kandi uno munsi icyo gikorwa akigejeje kure kuko gusubiza hamwe abantu si itangaro si jambo avuga ngo subira hamwe mucyo musubira hamwe hasubira hamwe abafite imitima itekanye utaratekanye umutima wiwe ntangorane iyo baragumye iyari mugabo twe twifuza ko abarundi bose abarundi bose basubira mu ruhongore rw'umugambwe w'Ipolo kuko abarundi bose bavukiye muri uwo mugambwe nibo bazi kandi batuzanye nayo kwikukira tukifuza yuko n'intahe iyo y'iterambere yoba ivuye mu gambwe w'Ipolo.
Gaston Sindimu icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe Frederic
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Amakuru ya Radio Ijwi ry'Amerika tuyakomereze mu Rwanda aho urukiko rw'ubujurire rwatesheje agaciro icyifuzo cya Lieutenant Joel Mutabazi wasabaga kurekurwa by'agateganyo hagakomeza gukurikiranwa ari hanze. Mutabazi yajuririye uru rukiko havuga ko atemera igifungo cya burundu yakatiwe n'urukiko rwa gisirikari ndetse asaba no kurekurwa by'agateganyo kubera impamvu z'uburwayi no kuba afunze binyuranije n'amategeko. Mugenzi wacu Asumta Kabo uri Kigali mu Rwanda aduhe inkuru irambuye.
Umucamanza yatangaje icyemezo gitesha agaciro inzitizi zari zatanzwe na leta na Joel Mutabazi yibereye mu rukiko ari kumwe n'umwunganizi we Maitre Antoinette Mukamusoni. Leta na Mutabazi yari yasabye gufungurwa by'agateganyo ashingiye ku mpamvu eshatu yasobanuriye urukiko. Ku isonga harimo ko arwaye indwara zirimo izidakira, harimo indwara y'umuvuduko w'amaraso hypertension, indwara y'umwijima n'indwara y'amaso. Mutabazi avuga ko kubera uburwayi byaba byiza ko yarekurwa by'agateganyo akajya kwiyitaho akivuza ari hanze. Indi mpamvu leta na Mutabazi yasabaga gufungurwa by'agateganyo igenderanye n'imibereho ye yo muri gereza. Leta na Mutabazi yari yabwiye urukiko ko afunzwe mu buryo bubi, ati si imibereho ikwiye umuntu fungiye mu kumba gato ka metero imwe na santimetero 80 katagira idirishya karimo amakamera, kungeraho ni ugufungura inzugi enye, ubwiherero buri muri ako kumba. Metre Mukamusoni wunganira Leto na Mutabazi nawe yavugaga ko aho Leto na Mutabazi afungiye ari ikigo cya gisirikare atari gereza, agasanga afunzwe ku mabwiriza ya gisirikare kandi mu yanwe n'urukiko yagombye gufungirwa muri gereza ya gisirikare yemewe n'amategeko. Icya gatatu Mutabazi yasabaga ko yafungurwa by'agateganyo abishingira ku mafunguro ahabwa muri gereza. Aravuga ko arya ibigori n'ibishyimbo bamuhindura bakamuha kawunga kandi ngo arasanga bitamufasha mu burwayi bwe ko akeneye indyo yihariye igendanye n'uko ameze. Izi nzitizi zose uko ari eshatu umucamanza yavuze ko nta shingiro zifite. Ahereye ku buryo Mutabazi afunzwemo, umucamanza yavuze ko iyi mpamvu itahabwa agaciro kuko aho yita mu kigo cya gisirikare afungiye ahubwo ari ishami rya gereza ya gisirikare yo ku Murindi. Umucamanza yavuze no kuzitiza ibijyanye n'ubuzima bwa Leto na Mutabazi, wagaragaje ikibazo cy'uko afite indwara zikomeye zikeneye kwitabwaho n'umuganga w'inzobere. Umucamanza yavuze ko kuvuza imfungwa biri mu nshingano za Leta kandi ko Mutabazi avurirwa mu bitaro bya gisirikare i Kanombe bibarirwa mu bya mbere bikomeye igihugu gifite ko kandi ahabwa imiti uko bikwiye. Umucamanza yavuze ko ibyo Mutabazi yifuza ko byo kubona umuganga w'inzobere igihe amushakiye atabishobora, ngo kuko n'abaturage bari hanze batabona umuganga w'inzobere igihe cyose bamushakiye ko bibasaba kubanza kubisaba. Ikibazo cy'imirire Mutabazi yavuze ko itagendanye n'uburwayi bwe. Umucamanza yanzuye ko Leto na Mutabazi ahabwa ibiryo bikwiye byujuje ibyangombwa, anongeraho kuyaza kwaka indyo yihariye yari kuyisaba umuganga akaba ari we uyimwandikira ko kandi yari kuyihabwa. Umucamanza yavuze ko inzitizi zose Mutabazi yatanze zidafite ishingiro, bityo ko akwiye gukomeza gufungwa mu gihe gitegereje kuburana ubujurire bwe. Leto na Mutabazi nta byinshi yavuze ku mwanzuro wari umaze kumufatirwa, usibye ko mu ijwi riranguruye yagize ati "Imana indinde kandi namwe bahoze wijisho." Uwunganira Mutabazi Maitre Mukamusoni Antoinette yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko agiye kureba niba izi nzitizi zishobora kujurirwa mu rukiko rw'ikirenga. Maitre Mukamusoni avuga ko nasanga bikunda azabanza akaganira n'umukiriya we bakajurira. Leto na Joel Mutabazi afatwa nk'ukuri itsinda ry'abantu munani bose baregwa ibyaha bifitanye isano no guhungabanya umutekano w'igihugu, yakatiwe n'urukiko rwa gisirikare igifungo cya burundu mu mwaka w'2014. Batandatu mu bo bareganwa bamaze kubwira urukiko rw'ubujurire ko bemera ibyaha kandi bagasaba imbabazi, ndetse banatangaza ko bakuyemo inzitizi zose bari bagaragaje. Muri abo harimo Demobe Kalisa Inosa, nawe yahoze mu itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Kagame. Urukiko rwari rwamukatiye igifungo cy'imyaka 25 ahamijwe ibyaha by'iterabwoba no gushaka kugira nawe umukuru w'igihugu. Mu myanzuro yagejeje ku rukiko rw'ubujurire, Kalisa yemeye ibyaha bisabira imbabazi. Kalisa avuga ko yiyemeje kuvugisha ukuri kuzuye ngo aboke ku mutima. Yatakambiraga urukiko ngo ruce inkoni zamba rumugabanyirize ibihano kuko ngo bwari ubwa mbere akoze ibyaha. Ikindi cyemezo nk'iki cyari gitegerejwe gusomwa kuri wa gatanu ni ku rubanza rwa General Frank Rusagara ndetse na Colonel Byabagamba, nabo basabaga gufungurwa by'agateganyo mbere y'uko ubujurire bwabo butangira kuburanishwa. Gusa iki cyemezo cyo nticyabashije gusomwa kuko urukiko rw'ubujurire rwavuze ko rutabonye umwanya uhagije wo gutegura uru rubanza kubera izindi manza nyinshi ziri muri uru rukiko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 3 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5 1 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda murabyumvise ni wa mwanya tubagezaho amakuru yerekeranye n'imikino mbere yuko tujya mu rwego mpuzamahanga mu rwego rwa Afurika yose. Reka noneho tube duhereye mu Rwanda, turi kumwe ku murongo wa telefoni na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda. Jean Claude, amakuru duteganyiriza muri weekend na yahe? Hari byerekeranye n'umupira w'amaguru, niko twumva hari amakuru y'imikino yo kwishyura muri kimwe cya kane kirangiza mu guhatanira igikombe cy'amahoro, hakaba na volleyball. Waduhera kuri uwo mupira w'amaguru?
Twihuse nababwira yuko umupira w'amaguru ariho duhereyeho, imikino yo guhatanira igikombe cy'amahoro nyine kimwe cya kane kirangiza umunsi w'ejo, nibwo hazaba imikino yo kwishyura no cy'umweru. Akoreje kuza kiri tensere, hanyuma gasogi yakira ya Kigali igisiza mu sejo, hanyuma none ku cyumweru icumbi za kira Lyon Sport icumbi yatsinze ibitego birindwi kuri kimwe mu mukino ubanza, hanyuma ndi mukino cyo gusport yakira Intare, hanyuma kuri kuri volleyball nta kindi kiri kuvugwa mu majyepfo mu ntara ya majyepfo mu karere ka Huye. Nirushanwa ryo kwibuka Alphonse Rutindura wari umusozi ukomeye w'ikipe y'igihugu ndetse n'ikipe ya Seminari ya Karubanda Vigo Fidelis, akaba rero yari asize ubuzima muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Aho rero irushanwa ryo kumwibuka rizaba ejo kuwa gatandatu ndetse no ku cyumweru, aho amakipe atandukanye azaba yaserutse, haba mu bagabo, mu bagore ndetse no mu bakiri bato.
Jean Claude, reka dukomezanye na Fideli Niyongabo, muvugane ku byerekeranye n'imikino yo kuri Afurika.
Waramutse Jean Claude. Yego, mukanya igikombe cy'ibihugu bya Afrika kiratangura mu gihugu cya Misiri, aho mu rukino gukugurura Misiri za guhura na Zimbabwe mu mugwi A urimo na Uganda na Repubulika ya Iharanira Demokarasi ya Kongo. Witegereje ubona ngaho mu Rwanda biteguriye gute iki gikombe?
Yakoze Fidele, navuga ko mu Rwanda abakunzi b'umupira w'amaguru bategereje n'ishyushyu ryinshi uyu mukino ugiye gufungura, kandi si umukino gusa ugiye guhuza Misiri na Zimbabwe, n'indi mikino ikurikiraho. Urasanga nk'ubu ngubu muri aya masaha abantu barimo bahihigikana, abari bari ahantu hitaruye mu rugo cyangwa se hitaruye aho bashobora kureba umupira, bavuga bati tunyaruke twitegereze bino birori byo gufungura, hanyuma tuze no kureba umukino. Ni ukuvuga ngo muri make abantu bariteguye n'amashyushyu menshi, cyane cyane ko bimaze kugaragara ko mu Rwanda abakunzi b'umupira barimo baragenda biyongera Kigali.
Kuba u Rwanda rutaronse iyo tike, naho ibindi bihugu byose byo muri zone Sekafa biri muri icyo gikombe, no kuvuga Uganda, Tanzania, Kenya n'Uburundi, hari icyo bikuraho kugishika abafana bafise?
Ntacyo bikuraho, cyane cyane byari kuba akarusho wenda y'u Rwanda ruza kubona ayo mahirwe, ariko rero ntibyashobotse, kandi ntabwo ari ikintu cyatunguranye, cyane cyane ko n'abanyarwanda bamaze kubibona ko ikipe y'u Rwanda iri hasi, cyane cyane ko bikunda gucira no mu mitegurire. Aha rero bamaze kwiyakira bavuga bati ubu u Rwanda rwananiwe, reka twikurikiranira andi makipe mu karere, ndetse ugasanga bamwe bavuga bati nubwo u Rwanda rudahari ariko hari abaturanyi, bamwe bakavuga bati tuzafana u Burundi intamba mu rugamba, ikipe ifite abakinnyi basanzwe bakina hano mu Rwanda, abandi bati tuzafana Uganda, abandi bati tuzaba dushyigikiye Congo Kinshasa, abandi bati Tanzania na Kenya. Bivuze ngo ahubwo kuba u Rwanda rutarimo ntabwo bacitse intege ijana ku ijana, ahubwo barimo baravuga ngo aho tutari kuko nicyo twasigaye ku rugo muri kano karere, aho tutari rero bino bihugu duturanye birahatubereye. Ibindi rero ntabwo byaciye intege abafana bo mu Rwanda Kigali, ari nako bakunda kugenda babigarukaho bavuga bati mu Rwanda rwose twigaye imitegurire iracyari hasi.
Urakoze Jean Claude Munyandinda. Tubibutse rero ko mu migwi amapool agizwe n'imigwi inserukira gihugu iri muri cyo gikombe, mu mugwi A harimo Misiri, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda na Zimbabwe, mu mugwi B harimo Nigeria, Guinea, Madagascar, Burundi, umugwi C ugizwe na Senegal, Algeria, Kenya na Tanzania, mugwi D ni Maroc, Cote d'Ivoire, Afrique du Sud, Afrika y'Epfo na Namibia, mu mugwi E harimo Tunisia, Mali, Mauritania na Angola, mu gihe mu mugwi F harimo Cameroon, Ghana, Benin na Guinea-Bissau. Tubibutse ko muri iki gikombe hiyongeye ko iyindi migwi, mu bisanzwe hahora haronka imigwi 16 yahora ironga itike kuja muri ico gikombe, ikaba yiyongeye gushika ku migwi 24. Ibihugu vya mbere bishitse muri ico gikombe bwa mbere Burundi, Madagascar na Mauritania. Hakaba hari abakinnyi rero bakomakomeye b'ibihangange basanzwe bazwi, nka Sadio Mane wo muri Senegal, Mohamed Salah wo mu Misiri, Naby Keita wo muri Guinea, Riyad Mahrez wo muri Algeria na Hakim Ziyech wo muri Maroc.
aya makuru rero y'imikino urakoze Fidele niyo watugeze ku musozo w'ibiganiro byacu tukaba tubashimiye mwese kwa mwahisemo kuba na natwe muri iyi saha dushimira abadufashe ku buhanga bw'ibyuma Dan Crawford yarafatanije na Fasil Gebehu wadufashe gushyira hamwe ibiganiro no kubibagezaho ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije amakuru rero no gukurikira neza ibiganiro ngwafashijwemo nange Eugene Mukankusi
na Fidele Niyongabo mugira ibihe byiza muhandanya kudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.